Ele, mesmo de América. Ijwi rya Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 17 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2019 kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Radio mpuzamakungu y'Abongereza BBC ejo ku munsi wa kabiri yafashe ingingo yo kugara Burundi ibiro n'ibikorwa byayo mu gihugu cy'u Burundi.
Agomba kuba ari ikemezo bafashe bibagoye kuko BBC ikunzwe cyane mu Burundi, ubu rero bahahombeye cyane bwa mbere n'abarundi bayumvaga, birumvikane n'abakozi bayo bahakoraga. Ni ikimenyetso cyongera kugaragara isi yose ko leta ya Burundi mu by'ukuri idashyigikiye ko habaho itangazamakuru yigenga.
Uyo ni Ernest Sagaga ayoboye urwego rujejwe uburenganzira bw'abamenyeshamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru. Ndetse na Joel Mutabazi yahoze ari mu mugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yararangije kwiregura mu rubanza rw'iyunguruzwa. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura yugaye amazu y'uburiro agera kuri 30 kubera isuku rike. Yuko dushika kuri ayo makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze Fidel, turayahera kuyavugwa muri Afrika. Abantu bataramenyekana barateye ubwato bwa Turukiya butwaye ibidandazwa ku nkengera za Nigeria banyuruza abakozi babwo 10. Kompanyi yo muri Turukiya ubwo bwato bwegukira yashikirije ko bwari buvuye muri Cameroon bwerekeza muri Cote d'Ivoire igihe bwaterwa bushitse mu kigobe cya Guinea. Abandi bakozi 8 babwo bagumye muri bwo gushika ubu bari ku kivuko muri Guinea. Amakuru atangwa n'iyo kompanyi avuga ko atawakomeretse cyangwa ngo yicwe. Utwigoro two kubohoza abo 10 bataraboneka turacabandanya nk'uko iyo kompanyi ibandanya ibishikiriza. Amashirahamwe adaranira inyungu za politike muri Sudan asaba abasirikare hamwe n'indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugururira imiryango abakenyezi ku rubuga rwa politike igihe izo mpande zibiri zizotangura gushyira mu ngiro amasezerano yo gusangira ubutegetsi. Mu kiringo cy'imyaka ishika 63 Sudan kimaze kironsa intaye yo kwikukira, abakenyezi ntibigeze bemererwa kugira uruhara muri politike ku mvo z'imico y'igihugu hamwe n'ibindi biziririzwa. Abakenyezi bashikiriza ko bakumiriwe bimwe amahirwe yo guterera mu mabanga y'igihugu mu myaka 30 y'intwaro ya Omar al-Bashir. Abategetsi muri Leta Zunze za Amerika bashikirije jo ku munsi wa kabiri ko bafashe uwahoze ari perezida wa Peru Alejandro Toledo ku mutahe w'igihugu ciwe kimwagiriza kurya ruswa. Ubushikiranganyi bw'ubutungane bwa Amerika bushikiriza ko Toledo yafatiwe muri Leta ya California ari naho azoshikirizwa na sentare ibyiyoherezwa ryiwe mu mpera z'indwi. Toledo yari yagendeye kaminuza ya Stanford aho muri California. Ubutungane bwa Peru bumwagiriza kuba yarahawe na kompanyi y'ubwubatsi yo muri Brazil ibiturire bingana n'imiliyoni 20 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ironke isoko ryo kubaka ibarabara rihuza igihugu cya Peru na Brazil. Toledo ariko yarahakanye ibyo byagirije. Abashinga amateka bane b'umugambwe ba Republicane aha muri Amerika barifatanije n'abagenzi babo b'abademokrati kwemeza icyemezo kinegura bikomeye imvugo y'ivanguramoko yashikirijwe na Perezida Donald Trump ku bakenyezi b'abashinga amateka bo mu bwoko bw'inkehwa. Trump amaze iminsi anegurwa kuva ahashikirije ubutumwa ku rubuga rwa Twitter ku munsi w'Imana avuga ko abo bashinga amateka bashaka bova muri Amerika kuko kubwiwe ngo ntibakunda igihugu baracanka. Abo bakenyezi bo mu bwoko bw'inkehwa ni Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley hamwe na Rashida Tlaibe, bose uko ari bane n'Abanyamerika. Ariko Omari we ntiyavukiye muri Amerika, yaje ari impunzi avuye mu gihugu cya Somalia. Omari hamwe na Tlaibe babaye abakenyezi ba mbere b'abayisilamu binjiye muri Kongere ya Amerika badahengeshanya gusaba ko Perezida Trump avanywa ku butegetsi kubyo yagirizwa. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika cyashikirije ejo ku munsi wa kabiri kandi ko kizokongera kubangira gutanga intererano mu kigega cy'ishyirahamwe mpuzamakungu citaho igurirana ry'abantu Fonds des Nations Unies pour la Population FINUAP bivanye n'inyifato y'Ubushinwa yo kugenzura inzyaro mu miryango mu gihe icyo kigega cyagiriza Amerika cyagiriza Ubushinwa gushyira amagara y'abakenyezi mu kaga. Ubaye umwaka kugira gatatu Amerika yanka guha amafaranga ico kigega cauni mu gihe leta ya Perezida Trump iri mu rugamba rwo kugwanya ugukorora inda muri Leta Zunze za Amerika. Mushiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yashikirije ko leta y'Ubushinwa igikoresha amategeko acinyiza abakenyezi bifuza kubyara abantu benshi arivyo byatumye Amerika ihagarika gufasha ico kigega yagiriza ico kigega gukorana n'Ubushinwa muri uyo mugambi yita ko ugayitse. Nayo Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika ashikiriza ko Iran idashobora kwemererwa gukora ikigwanisho na kimwe cya nuclear kandi ko idashobora no kwemererwa kugerageza misile balistike nk'uko biri mu masezerano yo mu 2015 amakungu yumvikanye na Iran. Perezida Trump yabivuze nyuma y'aho umushikiranganji wa Iran yajejwe imigenderanire n'amakungu ashikirije icyumviro cyo kuganira kuri programa ya misile Leta Zunze za Amerika ariko ibihano bibanje guhanagurwa.
Urakoze Alice ku makuru hejeje kudushikiriza. Tubibutse ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye kuyerekeye u Burundi aho radio mpuzamakungu y'Abongereza BBC ejo ku munsi wa kabiri yafashe ingingo yo kugara Burundi ibiro n'ibikorwa byayo mu gihugu cy'u Burundi. Ibindi kuri inkuru turabibaza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari Londres mu Bwongereza Veniste Nshimiyimana.
Mu itangazo BBC yashyize ahagaragara iravuga ko yafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byayo byose mu Burundi imaze kubona ko inzira zose yagerageje ngo yumvikane na leta ntacyo zagezeho kandi kabona ko itazongera kubona uburenganzira bwo gukorera mu Burundi. Mu kwezi kwa gatatu leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo guhagarika ibiganiro bya BBC mu Burundi ndetse n'abanyamakuru aba BBC kimwe n'abandi babuzwa kuzongera gutarira makuru BBC. Leta y'u Burundi yafashe iyo ngingo nyuma yaho BBC itangaje inkuru ya video mu kwezi kwa 12 umwaka ushize yerekana ko inzego z'u Burundi zishinzwe iperereza zifite amazu zifungiramo abantu kandi bagakorerwa iyicarubozo. Icyo kiganiro cyakozwe n'ishami rya BBC rikora amaperereza yimbitse muri Afurika nticyashimishije leta y'u Burundi. Abategetsi b'u Burundi banenze BBC ko yari yagambiriye guha igihugu isura mbi ku rubuga mpuzamahanga. Nyuma BBC yakomeje kugerageza ko impande zombi zakumvikana ariko ntibyashobotse. Uyu munsi rero mu itangazo yashyize ahagaragara BBC yagize iti kugira ngo tutazavaho turenga ku mabwiriza ya leta y'u Burundi cyangwa se tugatuma abanyamakuru bacu babangamirwa no kuba bakwana na BBC dufashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byacu mu Burundi. Amashyirahamwe aharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru ya garagaje ko ahangayikishijwe n'ifungwa ry'ibiro bya BBC avuga ko abaturage bakesha amakuru asesenguye ibimenyesha makuru mpuzamahanga aribo bahahombera. Ishami rya BBC rivuga mu Kirundi ryari rimaze imyaka isaga 16 ritambutsa amakuru n'ibiganiro byaryo byumvikanira muri FM ku butaka bw'u Burundi. Kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize imirongo ya FM radio Ijwi rya Amerika yumvikaniragaho nayo yahagaritswe by'agateganyo. Ikindi kandi kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru kuba batara cyangwa baha inkuru radio Ijwi rya Amerika. Ernest Sagaga uyobora urwego rushinzwe uburenganzira bw'abanyamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru makuru aravuga ko kiriya cyemezo cya BBC cyerekana ku burenganzira bw'abanyamakuru ubugeramiwe mu Burundi.
Kiriya cyemezo kiragaragaza ko na BBC noneho ibonye ko mu Burundi nta bushake buriho bwo kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru. Muzi ko hari hashize iminsi Burundi bwara leta Burundi yarafashe icyemezo cyo guhagarika amaradiyo akomeye harimo Voice of America na BBC. Agomba ko ari icyemezo bafashe bibagoye kuko bazi neza ko BBC ikunzwe cyane mu Burundi. Ubu rero bahahombeye cyane bwa mbere n'abarundi bayumvaga bakuviganiro byayo birumvikana n'abakozi bayo bahakoraga, ubwo rero bitagishobotse bakabafasha icyemezo cyo kubihagarika. Ni ikimenyetso cyongera kugaragariza isi yose ko leta ya Burundi mu by'ukuri idashyigikiye ko habaho itangazamakuru yigenga.
Mu mpamvu BBC yatanze ifata icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byayo mu Burundi harimo no gutinya yuko abanyamakuru bayo bashobora gutandukira amategeko yashyizweho na leta y'u Burundi.
Nibyo koko hari itegeko yarutse gushyira mu Burundi rihana mu rwego rw'amategeko umunyamakuru yaba umunyamakuru mu Burundi cyangwa se umunyamakuru uri mu Burundi watanga amakuru yanyura kuri amaradiyo yafatiwe ibihano mu Burundi. Ngo birumvikana ko kugira ngo BBC ikomeze kugira ibiro, ikomeze kugira abakozi mu Burundi, nubwo ibiganiro byayo bitakumvikana kuri FM mu Burundi, ariko umuntu wese watanga inkuru yaca kuri BBC byamugiraho ingaruka. Ngira ngo rero n'icyo banze noneho bahitamo aho kugira ngo bashyire abakozi bayo mu bibazo mu Burundi, babona ko ari byiza gufunga byose, guhagarika imirimo yose bakoraga mu Burundi.
Nibutse ko mu kwezi gushize leta y'u Burundi yari yavuze ko irimo isuzuma ibihano byafatirwa indi radio mpuzamahanga RFI nyuma yaho itangarije ikiganiro yagiranye n'umupfasoni Marguerite Barankitse wahunze u Burundi mu mwaka wa 2015. Twagerageje kuvugana n'abategetsi ba leta y'u Burundi kugira ngo twumve icyo batekereza kuri iki cyemezo cya BBC. Twavuganye na bamwe muri bo ariko ntacyo badutangarije. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda ho Lieutenant Joel Mutabazi yahoze ari mu mugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yarangije kwiregura mu rubanza rw'iyunguruzwa asaba kugabanirizwa ibihano mu gihe yobandanya kwagirwa n'ivyaha. I Kigali inkuru y'Idonido na mugenzi wacu Eric Bagire Ubusa yari muri Sentare.
Icyaha cyo kwizimuha zigamije kwangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga Lieutenant Joel Mutabazi yakomerejeho mu myiregure gishingira ku kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa Deta News cyo mu Bwongereza yakoraga i Kampala. Ubushinjacyaha buvuga ko Mutabazi yavuzemo amagambo y'ibinyoma se by'ubutegetsi. Mutabazi avuga ko yahuye n'umunyamakuru Jerome Stati ariko ko ibyo yamubwiye atari byo yanditse. Mutabazi avuga ko yatunguwe no kubona umunyamakuru yaramwitiriye amagambo atavuze nk'aho ngo yavuze kuri ngo yamubwiye ko yabonye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ahagarikira ubwicanyi bw'abahutu basaga 1,800. Ubushinjacyaha buvuga ko Mutabazi yahuye n'umunyamakuru w'umwuga utarigeze amuhimbira amagambo, buvuga ko urego yamwibwiriye ko wagiye kumurasa muri Uganda naho atandukaniye na Perezida Kagame, ko Kagame atagira impuhwe, ari umwicanyi, umunyagitugu atihanganira abatavuga rumwe nawe, ko bamurinda bava mu bwoko bumwe, ko bamurinda aribo bakoreshwa mu kwiba amajwi mu matora n'ibindi. Ubushinjacyaha buvuga ko mwibazwa rye mu bugendacyaha nyuma ya bagenzi be Lieutenant Mutabazi yemeye ibyaha aricuza bisabira imbabazi. Lieutenant Mutabazi aravuga ko inyandiko mvugo bashingiraho ibyaha bamurega zose atazemera kuko zakozwe binyuranije n'amategeko ahatirwa kuzishyiraho imikono aravuga ko akimara gushimutwa bamujyanye ahantu kandi mu bahamusanze bwa mbere aboshya amaboko n'amaguru nta mugenda cyangwa umushinjacyaha barimo yavuze ko haje abajenerali gusa yirinze kuvuga mu mazina kandi bamubaza uburyo yaraziranye na General Faustin Kayumba Nyamwasa n'imikoranire yabo biyo turamutabaza yashatse kugaragaza uburyo atemera bamushinja ahereye ku bavandimwe be barimo muri umuntu we Jackson Karemera bitazwi irengero ry'urukiko rukamubaza icyo bimufasha byamuteye kurubwira ati byo mumbaza niho kubaza uko igiti kibayeho ushingiye ku mashami udahereye ku mizi yacyo urukiko rwamwibukije ko igihe gihenze kubera ubunini bw'urubanza mutabaza ati kirahenze ariko ntigikwiye gusimbura ubuzima bw'umuntu Maître Amani Jean de Dieu umwe mu bamwunganira gikomye ubushinjacyaha kumuregesha amagambo buyakuye mu gikaho kugifata uko cyakabaye kuko bishobora guhindura igisobanuro ku cyaha cyo kugira nawe ubutegetsi buriho Leta n'umutabaza aregwa ko yakoranaga n'inzego z'iperereza zo muri Afurika y'Epfo zatumwaga na General Kayumba Nyamwasa ariko akavuga ko bitari gushoboka kuko Afurika y'Epfo yihagije ku nzego zayo aho gukoresha mutabazi wari impunzi ubushinjacyaha buvuga ko bufite ibimenyetso bihagije ko General Kayumba Nyamwasa na nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya yabasabye mutabazi ko yabamenyera ubwirinzi bw'u Rwanda ku cyaha cyo gushaka kugirana nabi Perezida wa Repubulika yarindaga bamutsinze mu bwato mu kiyaga cya Muhazi buvuga ko Karegeya na Kayumba bamuhaye amafaranga telefone na mudasobwa aha ngo mutabazi yagombaga kubifatwamo na Joseph Nshimiyimana Emile Gafirita n'abandi buvuga ko byose byaterwaga n'uko mu buhungiro mutabazi na Karisa bari bamaze kwicwa n'inzara bashaka kubona imibereho biyo tunamutabaza avuga ko yarezwe umugambi wo kurasa ubwato atari wo kurasa Perezida Kagame avuga kandi ko yabyumvise mu rukiko atigeze abibazwa n'izindi nzego avuga ko ubushinjacyaha n'urukiko rwa mbere batigeze bagaragaza mu buryo budashidikanywaho uburyo yakoze icyaha yagize ati bavuga ko ari inzara yatumye ngira uwo mugambi wo kurasa Perezida nyamara nasonzanye nawe ndasanwa nawe ariko ntabwo nigeze mbitekereza icyaha cy'iterabwoba mutabaza burana kirashingira ku butumwa bugufi bivugwa ko bwagaragaye muri telefone ya Nshimiyimana bareganwa ko yari mu bateye amagrenade ku Kicukiro mu 2013 yoherejwe na mutabazi ku nkunga y'umutwe wa FDLR n'ihuriro RNC iki cyaha nacyagihakana kavuga ko muri telefone nta butumwa bugufi bugaragaramo nyamara bagombye kuba barabwatse mu kigo cy'itumanaho yakoreshaga ubushinjacyaha buvuga ko mutabazi ariwe wahabwaga raporo z'uko ibikorwa byabaga byagenze niyo tunamutabazi yifatanije n'ababuriye ababo muri ibyo bikorwa maze avuga ko nk'umuntu warwaniye abanyarwanda nta muntu yishe Maître Amani Jean de Dieu na mugenzi we Maître Mbonete Mukamusoni bamwunganira basanga urukiko rwa mbere rwaramuhamye rwihanukiriye umushinjacyaha Kapiteni Faustin Zakamwita akavuga ko mutabazi mu myiregure yatigeze agaragaza ukwicuza ngo yemere ibyaha kandi ko kuba yararwaniye igihugu akiri muto bitaba urwitwazo yagize ati kutagaragaza ukwicuza ibyaha zabikuramo umusaruro sintekereza ko yakoreye igihugu kurusha Kayumba ariko yararenze aragenda rero turamutabaza ati ntabwo mu rukiko araho kwemerera ibyo utazi mfite impamvu zatumye nireguru uko nireguye yasoje asaba urukiko mu bushishozi bwarwo kuzamugabanyiriza igihano igihe yaba hamijwe ibyaha byaba na ngombwa akarekurwa agasubira mu buzima busanzwe asoje akigaragaza ko hari byinshi yirinze kuvuga mu ruhame asanga bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'igihugu ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa karindwi nibwo iburanisha rizakomezanya na Bwana Joseph Nshimiyimana nabo burane hakana ibyaha kandi nabo yakatiye gufungwa burundu eho bagira ubusajwi rya Amerika ikigali
muhandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu Burundi umukuru w'igisagara cya Bujumbura yugaye amazu y'uburiro agera kuri 30 kubera isuku rike Fredi Mbonimpa asigura ko ari mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya korera kimaze gufata abatari bake inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi muyishyikirizwa na Desire Hatumwimana ari Kigali mu Rwanda
mu gatondo ko kuri wa kabiri umukuru w'igisagara cya Bujumbura yazindukiye kugendera amazu y'uburiro atandukanye y'abarongoye ari kumwe nabo mu buvuzi ayaharugwa kuri 33 yagaragaye ko adafite isuku rishemeye yagiye ashize kamagufuri ayandi nayo akazobandanya agenzurwa n'abajejwe intwaro mu makartier kugira nayo ne yugagwe mu maguru masha mu gihe atoba yitaye isuku. Umukuru w'igisagara Fred Mbonimpa avuga ko biri mu byofasha gukingikiriza cy'indwara ya kolera kibandanya kirandagata mu bantu.
Twabikoze kuko murazi yuko ikiza cha kolera cyateye mu gisagara cyacu cha Bujumbura bakaba bamaze kwakira abantu bashika 282. Turabona rero atacyo dukoze icyo kigira kizoduga kandi bizotuma amagara y'abantu asinzikara mbere bamwe bakanahwera. Rero twumvikanye nabo ko muri iki kiringo bohagarika tukabanza tukagwanya twese hamwe ikiza kolera hanyuma tukazoshira kwiga ingene boshobora kwitunganya mu mirimo yabo mbere tunabaronkeye ahantu bogirira isuku.
Amazu y'uburiro ubwugawe ahanini nayaharereye ku masoko ayandi nayo nayategurira ifungurwa hejuru y'umuringoti umanukana imicafu mu kibanza cyo kubuterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Kukaba nkako abafungurira muri mwene ubwo buriro bavuga ko amakenga yo kwandura indwara ari yose.
Ako byombo bitageje neza bijya bisabone byo nyene birashobora kugira ingaruka mbi cyangwa bijya bivuta biba bisigaye ku masahani atogeje neza cyane za ngaruka mbuguma wabo cyangwa igikoresho gitogeje neza ikihabona abantu tugenda dutandukanye ibikora bigenda bitandukanye ushobora gukoresha igikombe hariya ugasanga bundi yagikoresheje nticogejwe neza ni ngorane. Restora n'ahantu duhurira turi abantu benshi nko muri bisi umarasohoka wundi arinjira mwene aho hantu ni wategereza gukurikirana ubuzima bwabo yaki no gukurikirana aho hantu kujya.
Nubwo banyene kugarirwa amazu y'uburiro bashimye kutagira icyo bashikirije harimwo abatabura ko batarenganijwe kuko badakurikiza amabwirizwa y'isuku ariko kandi babona ko bari guteguzwa gutyo bakisuganya mu gushyiraho bya nkenerwa bifasha mu isuku. Ariko rero hari abatazi n'ibisabwa kugira uburiro bwabo bwemeregwe ko busukuye. Uyavuga ko yemezwa nuko ubwiwe busukuye kuko atagihana araronka.
Uko nana numva kenshi ngo abandi ngo bamango barabaca amande ngo nta mande baraduca kuko bumva batagusiye amande cyangwa ngo bakubwira ati bimeze nabi bumva isuku buri fisi.
Nubwo biri uko muganga Cléophile Akimana arongoye akarere k'ubuvuzi ko mu gisagara cya Bujumbura yaboneye akaryo ko gusigura uko ikiza cy'indwara ya kolera cyandukira.
Ni indwara yandukira ku bucafu. Ubucafu hama hakaba hari uko ngene ifungurwa canke iminwe yacu yoba yanduye amazirantoke. Ni transmission feco orale. Twarabonye ko ajya amazu y'uburiro adakwije isuku ko ntashobora kubaho baho imvo yuko abantu bakwadukira yo koreha.
Ikibazo cy'isuku mu gisagara cya Bujumbura na cyane cyane aho guta imyavu abanyagihugu begeranije gisanzwe kitaratorerwa inshu n'abajejwe intwaro. Zimwe mu ngaruka zimaze kwibonekeza ni ikiza cya kolera muri ino minsi kibangamiye abantu baharugwa hafi jana.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise n'ubuhiye tugezemwo mwateguriye kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Ejo kuwa kabiri Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wujuje imyaka 229 umaze ushinzwe. Nibyo turebera hamwe muri macye cyane. Umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika washyizweho n'itegeko nshinga ry'iki gihugu rivuga ko ugomba kuba akarere district kihariye katari aka leta n'imwe, ahubwo kagomba kugengwa n'inteko ishinga amategeko Congress. Ariko ntirivuga aho aka karere kagomba kuba gaherereye, rivuga gusa ko kagomba gutangwa na leta ibishatse ibyumvikanyeho na Congress.
Itegeko Nshinga rya Amerika rimaze kwemezwa mu 1787, leta zatangiye gupiganwa buri yose ishaka n'ingufu ko umwe mu miji yayo uhinduka umurwa mukuru w'igihugu cyose. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington wategetse kuva mu 1789 kugera mu 1797, we na Congress bakoreraga icyo gihe mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu hafi y'inyanja ya Atlantika. Bakemuye impaka bumvikana na leta ya Virginia n'iya Maryland zitanga agataka district ya Columbia kitiriwe Christophe Colomb, abanyamategeko bemera ko ari we munyaburayi wa mbere na mbere wakandagiye ku butaka bw'umugabane wa Amerika. Ku itariki ya 9 y'ukwa 7 mu 1790, Congress yashyizeho itegeko ryihariye ryemeje burundu ko district ya Columbia DC mu magambo ahinnye ari icyicaro gihoraho cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President George Washington yarishyizeho umukono ku itariki ya 16 y'ukwa 7 1790, bityo riba rirahamye. President George Washington yashinze umwubatsi ingenieur wa gisirikari Major Pierre Charles L'Enfant gukora igishushanyo mbonera cy'umujyi. Kirangiye, ingoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche yatangiye kubakwa mu 1792, naho iyi nteko ishinga amategeko itangira kubakwa mu 1793. Zombi zatashywe mu 1808. Perezida wa mbere watuye muri Maison Blanche ni John Adams, perezida wa kabiri rero wasimbuye George Washington ku butegetsi. Naho urukiko rw'ikirenga narwo rwimukanye n'izi nzego nyine zindi rwabanje gucumbika mu ngoro ya Congress. Ingoro yarwo bwite yatangiye kubakwa mu 1932 yuzura mu 1935. Ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 9 mu 1791 nibwo inteko ishinga amategeko Congress yaje kwitirira iyi district ya Columbia rero President George Washington, bityo izina ryuzuye ry'umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika riba Washington District of Columbia cyangwa se Washington DC, itandukanye na leta ya Washington iri mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika. Washington DC ifite ubuso bwa kilometero kare 180. Muri iki gihe ituwe n'abantu babarirwa mu 713. Ni umujyi wihariye mu myubakire kuko inteko ishinga amategeko nyir'umurwa mukuru yashyizeho itegeko ribuza kubaka imiturirwa irigata ijuru nk'iyo mu yindi mijyi ya za New York, Chicago, Los Angeles n'iyindi. Nk'umurwa mukuru w'igihugu, Washington DC igengwa na Congress, ariko mu bikorwa bya buri munsi iyoborwa mu izina rya Congress na meya na njyanama ye y'abantu 13 bose batorwa n'abaturage. Abaturage ba Washington DC batora kandi umuntu umwe rukumbi ubahagararira muri Congress, ariko nta bubasha afite bwo gutora amategeko nk'izindi ntumwa za rubanda zihagarariye leta zose muri Congress. Usibye inzego zose z'ubutegetsi za Amerika, Congress, Maison Blanche, aho perezida akorera kandi atuye, urukiko rw'ikirenga na banki nkuru y'igihugu, Washington DC icumbikiye ambasade z'amahanga 177 n'imiryango mpuzamahanga ikomeye ku isi ariyo banki y'isi yose n'ikigega mpuzamahanga cy'imari. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana ntagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama. Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya kuri Radio Ijwi rya Amerika bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, tubatumye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.